Iyi ni Ijwi rya Amerika. Turabaramukije nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri umunsi wa kane tariki 22 ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2016 muri studio ya gatanu. Muri kumwe nanje Aloise Bigirimana hano ni Washington DC. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Ba Leon sinyenda ku mana ba minani banditije bamari ko baravuga yuko hari ihonya bwo none ko bagiye bahunze ihonya bwo kuko cyabatutsi kwa abahutu nibagaruke
hajya bajya mwabonye sabatutsi sabahutu bose baravanze hajya n'abahutu n'abatutsi harimo nibonera kure ariko ni cyane cyane abo bahenda sibo babivya sibo babyiyumviriye nabo bagiye guhenda abantu bashoje guhenda bashinga amateka.
Uwa mbere ni Jean-Luc ndi kumwe nayo yararongoye imyerekano kuri uyu munsi wa mbere yamiriza icegeranyo ONU iheruka gusohora. Uwa kabiri nawe ni Leon Ngendakumana arongoye ADC ikibiri mu Burundi anegura iyo myerekano yabaye. Inkuru cyo kimwe n'izindi tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika, nkuko twari tubibabwiye, abantu baharurwa kwijana bagize imyerekano imbere y'ibiro vya ONU i Bujumbura i Burundi biyamiriza icegeranyo cya ONU giheruka gusohoka. Icegeranyo kivuga ko hashobora kuba ihonya bwoko. Ni inkuru twateguriwe kandi dushikirizwa na Eloge Wirika neza.
Kuri imbere y'ibiro byawo ni Bujumbura kwibaraba ryitiriwe Chauffeur d'Uvira rija muri zone Gatumba komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura rikagera ku mupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abantu bashikijana bariko barabyina biyamiriza abanyepolitike bamwe bamwe batavuga rumwe na leta babagiriza ko ari bo baha amakuru y'ibinyoma abahinga ba ONU. Iyi myiyerekano yatanguye kuri uyu wa gatatu ariko hoho yari yagizwe n'umuntu umwe rudende. Jean-Luc ndi kumwe nayo ari nawe yayitanguje yabwiye Ijwi ry'Amerika icyayi muteye.
Nacyo kugaragaza akababaro akarenganyo ko kiyamiriza akarenganyo dukoregwa aho bagiriza igihugu cyacu uko kiriko kirakorera mabi abatutsi ariko harabaho ihonya bwoko ku batutsi genocide ku batutsi ahivugwa n'abahutu abatutsi bihoreye abatutsi batabajijwe.
Ubuze utayivugwa n'abahutu abatutsi bihoreye abahutu nibande bayivuga.
Mwabumvise kuri iyi radio yanyu ba Leon Ngendakumana ba minani banditije bamari ko baravuga yuko hari ihonya bwo none ko bagiye bahunze ihonya bwo kuko cyabatutsi kwa abahutu nibagaruke twene turi ngaha ko turi abatutsi bariko barakorerwa ihonya bwo ko bagiritse. Ni kinyoma kigayitse kuko twebwe turi abarundi aho hantu hariho ubwo busho butandukanye abo ba expert ba nations ni kubera ko batoja kuharaba none abo batutsi bari ngaha ninde yabajijwe ihonya bwo ko ngo agire icyo arivuga.
Abaza kumufasha Jean-Luc ndi kumwe nayo yari yahamagaye abarundi bava mu bwoko bw'abatutsi nkawe kuza kumushigikira ariko mu bamwitavye kuri uyu wa kane harimo nabo mu bundi bwoko. Uwo mugabo akiri muto ni umuhutu na mumajije icyatumye yita ubwo butumire.
Uyo nimba yaraje ubwa mbere hariho abenshi bari nyuma abahuta batwa abatutsi uko mu Burundi hari ubwoko bwose kandi bubanyuma hari umutekano nico gituma twumvise akamo tubyumva kuma kuko twese turi hamwe nta muhutu ariko arajyana n'uwundi n'umututsi nta mututsi ariko arajyana n'umutwa nta mutwa ariko arajyana n'umuhutu bose barundi bose turi hamwe kandi dusenyera ku mugovu umwe ku mugoro ubwiye kuraba abantu bateramye hamwe usanga ari ubwoko bwose nta buri ariko arajyana n'ubundi hari abo bantu batanga ibyegeranya atari byo bagomba kubesha amakungu kugira ngo afate gihuti huti ibintu mu minwa atari byo nabo nico gituma bagomba gushaka kurugo butegetse baciye mu guhenda amakungu n'abarundi. Ibyo rero nivyo twaje kwiyamiriza ntibasubire twebwe abarundi turi mu mahoro umutekano.
Mu bitavye harimo n'abatamakazi bageze mu zabukuru uyu w'imyaka 60 ya Java mu bumanuko bwa Bujumbura muri zone Kanyosha.
Zindi muhudukatsi aze kwiyamiriza bava ngo hariho nyabwoko ry'abatutsi yego nziza dusikanye ngaha muri uru rugendo
bari kibaje kubiyamiriza
bavuga ngo hariho nyabwoko atari hari naze kubavugira ko mbona bagomba kuvuga ibidasohoka atabihari.
Hari n'abandi nk'uwo mukenyezi nawe nyanageze mu zabukuru bisanze mu bitari by'abazindukanye.
Nze natananye n'abandi nari nagiye kwiyandikisha muri abo bakora mu mabarabara rero batugatuzane Nibibirori nyene ubone bariko baratamba.
None ibirori warubize?
Oya, cyo nite nagiye gusaba akazi. Ambwira uyu munsi banyanditse banyanditse rero ngo ninsenzana n'abandi nta bindi. Turaza rero bacyapfa ngo nituzi no rero urabona ibirori bariko barakora.
Ndi kumwe nasigura ko ari bisanzwe ko yitabwa n'ubwoko bwose naho yari yahamagaye abatutsi bonyene.
Umuhutu yavyifuza gutera ingoga abantu ariko duhamagariye abatutsi abari baza gushigikira kugira bagaragaze ukuri twe tuza kugira tubabwire nabo batwumvirize igihe batatwumvirije twebwe tuzobandanya tuvuga tuzokoresha umuntu nabo bakoresha ivyo vyanditse baje baratanga amaraporo mubwa tutabahaye kanatsinda aba bose mubona ngaha baje kwerekana isegenya ry'ukuri.
Icegeranyo c'abahinga ba ONU ciyamirijwe kandi n'umushikiranganje w'ibijanye n'agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi.
Leta y'u Burundi ko turaje kino cegeranyo kuno cubatse ari cegeranyo aho kwica abahinga usanga ari cegeranyo umengo gifite intombero ya politiki tugiranje n'ibindi byegeranyo bikorwa n'abahinga kuko si cyo cegeranyo cya mbere gikozwe ariko uri kuraraba by'ukuri kino cegeranyo urabona ko ari cegeranyo atabuhinga basizemo ahandi naho ugasanga bariko baravugamwo ibintu ubona by'ukuri wewe waraciye no mu ishuri bitumvikana kubi bya bindi bivugwa mu ibarabara. Ikindi naco ni ikintu cya mbere ukibona mungane ya mbere bakubwira ko bashize imbere ya sentare mpuzamakungu akandi baca bahereza ko nuko Burundi bwo kugwa mu mugwi ujeje kuraba iby'agateka kazi na muntu.
Mucegeranya abahinga bawo ni baheruka gushikiriza ku vyerekeye Burundi bavuze ko ari ibimenyetso vyerekana ko ashobora kwaduka kaga kihonyabwoko. Jean Luc Ndikumwenayo yatunganije imyerekano yari amaze kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon hari mu mwaka w'2015 ukwezi kwa gatanu inyuma y'indwimwe hageragejwe ihirikwa ry'ubutegetsi. Ico gihe yanditse nk'imbonerakure y'umututsi ikete ry'iyo ryiyamirize vyavugwa ku rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rukoreshwa nk'uko interahamwe zakoreshejwe mu Rwanda. Naho atishuwe yari yahaye amakopi ibisata bitari bike harimo umuryango wa EAC na CLGL mu myerekano yo kuri uyu wa kane turetse abanyagihugu basa anzwe harimo kandi abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu ivyicegera ca mbere ciwe hamwe n'ibindi bisata nk'inama nshinga mateka. Eroje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri iyi nkuru nyene Leonce Ngendakumana umwe mu banyepolitike bagirizwa ko ari bo baha amakuru y'ibinyoma ONU avuga ko ubutegetsi ari bwo bushaka kugarukana ibibazo by'amoko kugira bwibagize amabi buri ko burakora. Yemeza ko muri rusangi ata bibazo by'amoko bikiri mu Burundi. Yaganiriye na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Nta kibazo kiri hagati y'abahutu n'abatutsi mu Burundi. Nta kibazo kiri hagati y'abahutu n'abatwa mu Burundi. Nta kibazo kiri hagati y'abatutsi n'abatwa mu Burundi. Hari kibazo cyo gutwara nabi, cyo gutwagwa nabi, cyo gukumira abandi. Ugaca ugomba mbere gukoresha ingufu za gisirikare, ingufu z'igipolisi, ingufu z'ubutungane kugira ngo ubacinyize ntibasabe ibyo ibiberekeye ibibega bashitegerezwa bafite uburenganzira. Ibyo rero icyo kibazo caravuyeho narabonye ko no muri byadutse abasenyuri bwizashinge n'amasezerano yashongera naho bagomba kugaruka. Baragerageje kugikoresha baravuga amakaratiye y'abatutsi, baravuga amakomine y'abatutsi, baravuga ibintu bitari bike, bariyamiriza bitwa ba Pacifique ngo abatutsi, ariko murabona ko byananiranye ibyo ntibifata. Nibyo ariko baragira ntibifata hajya bajya mwabonye sabatutsi sabahutu bose baravanze hajya n'abahutu n'abatutsi harimo nibonera kure. Ariko ni cyane cyane abo bahenda sibo babibye sibo babyiyumviriye nabo bagiye guhenda abantu bashoboye guhenda abashinga amateka. Nkumvamo n'icegera cy'umukuru w'inama nshaka bice umukuru n'inama nshinga amateka kirimo bonanirwa najya mwabonye gute n'abantu bahenda rero bakabwira ati tuzobaha ubuzi, tuzobaha amafaranga, muzoronga ibyicaro byiza, ejo bundi mwe muzoguma mumerewe neza, nta kizoba ko nta kizoba kakaza.
Hariho igihande kimwe muhuriza ko n'aba bantu uvuga uti umunsi mu Burundi kibazo cy'ubwoko nk'iki kihari naho nyabwoko rikorera
nabo ndakumenyesha yuko icyo kibazo aho basenyuriye amasezerano yarusha bagasenyura ubwizwa shingiro twetwe twamaze no kubyandikira umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU tuti aya masezerano yarusha nasenyugwa niyo yari yatumye dukuraho ibyatumye haba amaho nyabwoko yabaye twarabyanditse biranze mu masezerano yarusha niyo byatumye gukumirana biva ko byasenyuye tuzoca dusubira hahandi tuti rero gerageza mufashe hakirikare n'ingoga tutarashika iyo ntidusubire aho twavuye. Ubu rero icyo kibazo kiriko kirakoreshwa mu gikoresha rero baca bagenda bahitanisha ubwoko bwatutsi cyane cyane ugadusanga mashyamwe mpuzamakungu hirya no hino bose bavuga ati iho nyabwoko ry'abatutsi kumbe ni ugufukira bya bintu bibi biriko biraba mu gihugu kwa gutegeka nabi, kwa gusahura itunga ry'igihugu, kwa nyuruza itunga ry'igihugu, nibyo biriko biranyegezwa inyuma y'icyo kibazo. Sinibaza yuko byoshoboka ko naho bazogira gute icyo kibazo kizosubira kuba nkuko byagenze yagenda mu myaka yaheze jewe ndemeza kugeza nubu naho bokoresha ingufu zingana gute kwatazogenda bumvisha abarundi ko basubiranamo bishimikije ubwoko bwabo bw'abahutu bw'abatutsi bw'abatu ariko kiriho cyakoreshwa biraboneka aho bose bashira mu ibarabara ngo nibabwikora abatutsi bibaza ko biyumvira iki mu mudu barumva ko bivugwa abo basohoye ico cegeranyo bo mwishye mu muzo bakongora baraje ngaha ciwe twarabonanye turi 12 barabonanye nari ku butegetsi benshi baravugana ibyo banditse rero nivyo babonya nivyo bumvisa nivyo babona uwoshaka kugira ngo bive mu nzira yotorera umuti ikibazo cy'amasezerano yaje n'ibizo shingira byasenyuwe yotorera umuti igisirikare n'igipolisi biri ko birasenyuwa hizuzwe nyine ibyo bya moko n'ibya politique
abantu bagiye kuvuga bati ntaho nyabwoko ariko ryategurwa ko bavuga tuti abantu mu byo bavuga harimo ukuri
urumva babatuma babatuma ukonyene mugabe ikihari nuko ubwicanyi buhagaze ku moko buhari mu mwaka 2014 twarabyanditse bacha ducira imanza aho kutwumviriza twavuze tuti ibibazo bya politiki bireke biguma ari ibibazo bya politiki bihagaze kwibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha nicyo kibazo cy'ikiringo cya gatatu muri kumuzana biguma ho nyene reka kugomba kugihindukiriza mu byamo rero bajya mwumva babitumuka ati genda muvuge ko atabiriho aho naho genda kwabwira ko barundi babaho neza bose banywa icyayi bamwe kwa mu gitondo bose biga neza bose bamerewe neza bafise amafaranga bafise uburyo nicyo ukuva mu kigobe nivuye ukuva naje kurijya baraba bajya bavuga icyo bantu nabo bisunga ubukene tuyoje ati none bajya kwa duhudu faranga nkabujya bacaza gufata bajya kwa duhudu faranga bakabatwemereye akazi ah iki byo atumye tubivu
uyo yari Leon Singenda Kumana mu batavuga bumwe n'ubutegetsi yari kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza. Mu Burundi kandi umugambi w'uburezi budakumira mu mashuri waratumye abana bagendana ubumuga bufatiye ku bwonko abo bita abakeha bwenge bashobora kwigana n'abandi bakaronka amanota meza. Ishuri shingiro rya Mugutu ni muri komine n'intara ya Gitega abana bagororewe mu kigo cyo mu Mutwenzi bafata ibibanza bya mbere mu gihe batangura babita abakeha bwenge. Ibindi kuri inkuru twumvirize Fidel d'Antoine Sabiman.
Ishuri shingiro riri ku mutumba wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega riri mu mashuri yafashwe nk'akarorero mu burezi budakumira. Uburezi budakumira bisigura ko abana bafite ubumuga butandukanye bw'ukeya bwenge bashobora guhurira mu ishuri imwe n'abana bakomeye bakiga bimwe. Abana b'abakeya bwenge batanguye muri iryo shuri bageze mu mwaka wa kane. Akimana Josiane umwe mu bana bagendana ubumuga bwo mu bwonko n'umwe mu bana babishoboye kuko arangije umwaka wa kane w'amashuri mato mato abo wa mbere nk'uko yabibwiye Ijwi rya Amerika. Uwo mwana w'umukobwa afite n'indoto zikomeye z'ejo hiwe.
None we Josiane urashaka uzubandanya amashuri?
Yego.
Niba urahunze amashuri uzubiki kwari ubuzi bwinshi hari abaganga hari abacamanza wowe urashaka kuzubika?
Minisitiri
ajejwe iki?
Ubuganga.
Ubuganga kugira ngo uvure bande?
Abagendana ubumu.
Niyonzima Beatrice umwe mu bakurikirana Josiane amufasha mu burezi budakumira aremeza ko uwo mwana afatiye ya mbere mu ishuri.
Kubesha bu wa mbere mu bana bashika 55 ari abyiyandikira we nyene.
None bigenda gute kugira ngo abo wa mbere mu gihe abandi bamwita umuke yabwenge?
Tugitangura mu mwaka wa mbere barabanza bakibaza ko abo bana tana kinge baze tuca bazoshobora ti abana bagendera mu gakinga bameze ukuntu bacinkonda ti bazoshobora iki n'abana bakaba n'abatinya. Ubwo baramenyereye iminsi yose hageze proclamation ababyeyi baza kumviriza amanota y'abana hatangura guhamagarwa bavuye mu kigo cyo kwa Fureira. Wa mbere gushika ku mwana wa gatandatu fise abana indwi mugabo kuva kwa mbere kwa gatandatu nta numwe abaciramo barabyiga nyene nk'abandi. Igituma babimenya n'ukubera abavyiga kabiri ku munsi je turajyana ku ishure hama tukiga bya bindi nyene twiga ku ishure tugasikira kubisubiramo ngaha.
Antoine Nakarutimana umuyobozi w'ishure ridakumira rya Mugutu aremeza ko abo bana baronka umwimbo mwiza.
Tumaze kumenyerana nabo tukabona ukuntu bitaho ivyigwa no kugene babumviriza umwigisha ntivyatangaje cyane kubona bararosa amanota meza.
Riho uwo nabonye yitwa Josiane afise n'indoto zikomeye mwamubonye gute?
Uwo mwana Josiane ni gitangaza ni umwana aguma yicaye mu ntebe ariko kandi akurikira cyane ivyo yishura byose keshi avyishura vuga. Igihe duhaye amenyerezo abandi bana yo kwandika wewe tuca tumwegera tukamubaza bijya abandi bariko barakora bandika wakaca bitwishura vuba vuba avuga.
Furera Jean de Diengayi umuganga w'umuhinga mu igororangingo akaba n'umuyobozi w'ikigo cy'abakeyabwenge cyo kumutwenzi ati umwana w'umukeyabwenge arashoboye. Uwo muyobozi asaba ababyeyi bafise bene abo bana kubajana kubasuzumisha hakiri kare kugira ngo bakurikiranwe ku gihe kuko bimaze kugaragara ko hari ababyeyi bategwa isoni na bene abo bana.
Ubwa mbere ho ababyeyi bobanza kwegera abahinga babinonosoye kuko muri abo bana twita umugwi w'abana bakeyabwenge n'abana bafise ubumuga bw'ingingo mu France twita polyhandicapé harimwo abana bafise ubumuga bw'ingingo mugabo gasanga mu by'ubwenge ubwenge bumeze neza cyane burakwiye ndetse nibwishi
tubamenyesha ko ku ishure ridakumira ry'imugutu abana bahiga bafite ubumuga ubwo mu bwonko arindwi kandi bose barabitora mu ishuri ku rugero rushimishije nk'uko bimenyeshwa n'abigisha babakurikirana. Imugutu muri komine ya Gitega, Fidena Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika. Mwishirahamwe ryishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu Burundi Folukone F batangaza ko barajwe ishinga n'ivyegeranyo mpuzamakungu bimwe bimwe basanga biba bihengamye cyane. Umukuru wa Folukone F Gerard Hakizimana arasigura aho bahera bavuga ku ivyo vyegeranyo mpuzamakungu bikorwa ku Burundi bihengamye.
Kuva itariki zitanu z'ukwezi kwa gatanu 2015 se nta gihe cyo kubaheza ibwirizwa nshingiro ihejeje kwemeza ko umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo gusubira kwitoza. Turakurikirana kandi kuva itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015 aho hakwa ubutegetsi twagiye tuhari ibyegeranyo byagiye bisohoka kuva icyo gihe turakora amatohoza kuye dusanga koko ibyo byegeranyo bigenda bisohogwa byuzuyemo ikimenyane n'akamwana wa mama mbere kenshi tukaba twaramenye n'ibindi bintu byagenda bikogwa mu mbwe gucafuza cyane kubesha ari byo dutanga turwanya mu ishyirahamwe iwacu. Twebwe twabanje kuraba ingene amatohoza akogwa ariho inakora amatohoza icyo bitwa descente preliminaire akaba donne primaire akaba donne secondaire na pre-enquête hamagacaba enquête proprement dite. Ugiye kuraba ibyegeranyo byose biri ku birakogwa cyane bigenda bikogwa barerekana ko izi ntambo ko zose bazicako ariko bajya gutohoza ugasanga koko abagiye uruhande rumwe n'ubwo ruhande rumwe abaje kugira enquête bigumye mu bari cyangwa bagumye hanze ntibigeze bashika kuri tele kugira babaze abanyagihugu ubwoko bwose abagwanya ndetse n'abatayigwanya kuko tubabwa ko ivyegeranyo bipise umugwi bivugira.
Nta byiza ibyo byegeranyo nta cyiza mwigeze mubibonamo kugeza ubu byibura nka kimwe.
Murakoze cyane ibyo byegeranyo twebwe ko twagiye turabibona nta cyiza na kimwe byigeze biba byozana kuvuga ngo bokorera ku nyungu zabe igihugu canke bokora ibyegeranyo kuko bimeze neza kandi mbere atugira ko dutangaza ko dutangara cyane kubona abahinga ba ONU bashobora gukora ibyegeranyo bitwa ibyegeranyo mpuzamakungu ugasanga ibyo byegeranyo byuzuyemo cyaka imyanya dusanzwe turwanya mbere tugaca twibaza duti ni gute ibyo twiyemeje kurwanya tuzobishobora mu gihe biboneka ko n'abojejwe gufata umugongo amashyamwe bene nayo usanga ariko arakoresha ikimenyane n'akamwana wa mama.
Kuri telefone dufite Dusabe wiriwe.
Iyo mutamu amahoro.
Ni amahoro rwose. Hari akabazo ufite?
Yego ndagafite nashaka kubaza. Ati mbeze vyegeranyo vya ONU yifunze iki ko twiba duherereye nta bintu vy'iyo ndako ko tubona twese turabana abahutu batutsi nta kibazo gusa amashaka kubaza ati mbega ivyo vyegeranyo ariko aratanga ubundi bashaka kugira ngo babuze ifashanyo ziva mu mahanga kugira ngo bazihagarike aca mbaza umutumira ati bemwe wo muri ko mukora iki kugira ngo icyo vyegeranyo mugaragaze yuko ariko arabesha ibyo byari byo.
Gerard we Dusabe rero wamusubiza iki?
Murakoze cyane Dusabe ibibazo abajijiye no bwa ko arabona ko koko nawe nibyegeranyo bisohoka ari byegeranyo bihengamye ibyegeranyo usanga rwugira abatavuga rimwe na leta ariko ugasanga leta ntacu bariko barayivuga ko ncanye ntibayibagije urabona ko ababikora niba abantu nyene basanzwe bari mu novuga ko basanzwe bari mu mugwa wagwanya leta bagakora ibyegeranyo abamize ibyegeranyo bigaca byeme kuko nyene leta batayibagije cyangwa babaza abenegihugu bose twebwe rero yabagije icyo bikomeye ati mwebwe muri ko mukora iki kugira mwerekane ko ibyo byegeranyo koko ari byegeranyo bihengana mu bisanzwe icyo tiko turakora ni ukuvuga n'izi nyandiko dusohora twerekana ko buhagarika guhengama cyangwa buhagarika gukoresha ikimenyane kampinga yanjye n'ibindi bisa n'ibyo mbere turibaza ko turibaza ko tinyamba koko barimo ibiture byotuma abantu bemera ko basohoye ibyegeranyo nk'ibi mu gihe biboneka neza ko ibyegeranyo bakora amankete bakora atari amankete yimbitse atari amankete ku rwego rwo hejuru
ariko harakandi kandi dusabe yavuze ati sinzi nimba hari icyo wakavugaho ati ibi byegeranyo ntabwo byaba bigamije kugira ngo amakungu ahagarike inkunga
turiko turabyegeranyo nyene nibisubiza Burundi nyuma nibohera amaboko abene Burundi nyuma aho usanga abandikira ibyegeranyo bashaka ko ya mahera yo kwinjiye mu Burundi gufasha abene gihugu yogenda muri abandi batavuga rumwe na leta ya mahera zamunzi zotahutse zitinye gutahuka ibyegeranyo koko hari ikintu kinini bigamije biboneka ko ni bya bindi bya resolution 2303 ya ONU aho usanga basaba inteko n'ibindi ariko karaba none izo nteko zoza gukora iki mu gihe mu Burundi koko atangwano atanko ziravuga no mu gihe cyo gutera amagrenade cyangwa ibindi bintu byagiye bikogwa aho wasanga ata muntu n'umwe yigeze asohora icyegeranyo kivuga ibyo bintu byagiye bibi
kuri telefone dufite kandi na André. André wiriwe
wiriwe Thomas Kamirindi
uvuga cyane icyifuzo cyawe
ego nashaka kuvuga kuri icyo cyegeranyo cy'abahinga bawoni aba uko bamwe ariko bivuga je siko ndiko ndavyumva je kuko iyo ntu yawo ni hamwe genda ishiga kuko hariho ubwiye kuraba ibintu biriko biraba karaba ego cyane ntashobora kwemeza n'icyo kihonyabwoko mugabo ntigishoboka kubanya benshi ntibabisha kubivuga mugabo genda ndashobora kubivuga ntigishoboka kuri bene gihugu ariko mugabo ubwiye kuraba mu nzego z'umutekano niyo ntumbero iri kigana ugiye kuraba bagenda bakugwa mu makambi bagenda bakugwa ejo none nawe umuntu yakuwe mu bitaro arimo isima mu nda ukugeza uwo babaza iyo yagiye iko yari umusirikare yitwa Arakaza Zefere uwo babaza iyo yaragiye bamukwiye ariko aratembera kugira ngo yiyumvirize mu bitaro yumve ko amagara yiwe ari karagenda bagaca bamunobaho nyene bakamujyana ubuyobare ni ibintu byinshi bigaragara neza ko mu nzego z'umutekano harimo akantu kagamije ikintu umuntu atari kashobora kwibaza ibyo rero by'abahinga ba ONU ni ukuri bimwe bimugeye ndabitahura cyane kuko ugiye kuraba
yego André none ubwo ngubwo se hari uburyo ubibaza Gerard cyangwa ni icyumviro cyawe watangaga
ni icyumviro ariko harimo nawe harimo n'ikibazo gitoye ko ageze ku cyo cyakamwe na mama akaba harimo ibintu by'akarenganyo mu icyo gisirikare nkakamwe na mama wewe yoba ariko arakora kugira ngo agende abwire aba mu nzego z'umutekano bo hejuru abwira ati ibyo bintu umwe muri ko murakora kuko biko bikorwa n'ubwoko bumwe kanaka ubikora abandi basangiye umurimo n'inama iyo yoba ariko arabagira kugira ngo bahagarike iyo nyifato murakoze
ye André na urakoze Gerard we André wamwumvise rero
ego arakoze cyane kandi najya manda mushimire ubwa mbere imbere yuko nishuri ibazo byiwe twebwe njye ku cyambere ibyici byegeranyo avuga ko hari ibyo ashyigikiye ni ukuri urabyibyegeranyo ni byegeranyo bitari bitizwe aho bavuga ko usanga ibyegeranyo babikoranye na ho komisariya de droit de l'homme de nations unies au Burundi ariko koko wajya kubaza muri iyo ho komisariya cyangwa wabaza abagize iyo ho komisariya mu ntara zitandukanye ugasanga nabo n'ibyegeranyo nabyo bigeze bamenya aravuga ati aho nyabwoko mu bisanzwe mu Burundi Thomas Kamirindi ugiye ukaraba usanga abahutu n'abatutsi barabanye njyewe nama nakoze ingendo nyinshi mu gihugu intara zose z'u Burundi kandi nsaba nserukira mu gihugu cyose n'utsitaye ndonka raporo biraboneka ko ikibazo cy'ubwoko mu Burundi ntawo cyitwaza ngo habavuga ibintu abiri yakugira ashike ku nyungu ziyiwe. Acavuga ati mugasaje nk'abasada banyiruzwa iki cyo kunyiruzwa ni imbugo dukiye kwitondera cyane. Jewe nakurikiranye byinshi nagiye ndaba byinshi ndakora amatohoza y'uwanje aho usanga n'abatavuga rumwe na leta uno munsi birigo barapanga batege imitego y'abantu bajya kwica kugira leta yagirizwe ibicanke biri yasi ndiko ndavugira leta murantunga muga kimwe nuko ngo nuko ngwanya ikimenyane n'akamwe na mama ntambo nahageze aho ibyo bintu numba ko byandenze jewe navuga ndi muri abandi mvuga Thomas Kamili ndati iyo mbonye umuntu atari kwavuga ukuri ukuri jewe guca kuri kuraniga kukanyisha nkumva ko nopfa aya nacu bituma ahakibaza ati mu gisodari abantu bekora hohoterwa turabanda turabe neza kugira tuvuge izimbugo ntitubuge imbugo zikabya tutakoze amatohoza urumva ko dufise abadusirikira mu gihugu cyose kandi bazi ko turiko turakora mu gihugu cyose tudahengamye atoba ko twama twagiyende ubusho butandu twaragende ubusho zabaza zabanza aho twasanze hari abantu koko usanga icyo gihe bari bafunze bidaciye amategeko turasaba bararekugwa n'izindi bintu twagiye dukora urabye rero usanga hari abantu bafise inyungu ariko barashyika ku kuvuga ibintu by'ubwoko umwe biko barahohoterwa mbere ugasanga ino munsi n'inkozi z'ikibifashwe icyayitirirwa ubwoko cyangwa igitikitirirwa ibindi
nkangaha muvuga mwasuye ubusho haraho mwanditse muvuga yuko mwasanze abafungwa ari ubwoko bwose
yego icyo tumaze kubona mu Burundi nuko koko abafungwa ari ubwoko bwose kandi usanga abafungwa bemera ibyaha bagiye bakora bitandukanye gihe cyo cyikiye Thomas Kamili nuko igihugu kitoguma mu kudahana mbere ukagukora amatohoza kuri kahise ku Burundi uno munsi ariko aravuga ko habayeho nyabwoko cyangwa hagize iki ibugarama hirya mu ndi heze twaduganye n'amenyeshamakuru na nakoze amankete ko nakoze amatohoza ku bijyanye n'ibinogo rusange byavugwa aho nagize raporo atawo yegamiye raporo y'ibinogo rusange biri mu gihugu ndagira icyo bitwa cartographie des forces communes ziri mu Burundi nta n'umwe yamaranye imfashanyo nabikoze nk'ishyira muri rwanda kimenya n'akamwana kugira noneho tumenye ko ibi byose bigenda bivugwa ari ukuri aho twasanze hari abantu benshi barenga imiliyoni n'imiliyoni bagiye bapfa mu Burundi mbere ugasanga abantu benshi nk'ibugarama navuga ko hari abantu barenga igihumbi bahambyeho kandi bicwa ku murango n'ibyabona birahari n'ababikora turabazi ugasanga izo sinema tuba tugenda dukoze Thomas Kamili nagenda kugwira ndiko ndashyigikira ikiganiro abantu benshi bashobora kwimbira ati none Gerare ko avuze ibintu byinshi byari binyegeje nuko ndakubwiye n'uno munsi bashobora kumva ko muri Gerare bamwishe muga apfuye yavugishije ukuri nuko nimwe nakubwira ko ukuri kuraniga mu gihe mbonye ko hari abantu bakaba benshi ari nacyo gituma nipfuza ko no kora manifestation ku cyicaro gikuru cy'ishyaka mpuzamakungu none undi muntu umwe niyamiriza ingendo y'abakozi ba Onisino bwa ko ari bose aho usanga basohora ibyegeranyo bihengamye aha twibuka ko u Rwanda rwagiye ruforma abantu twebwe twakoze raporo u Rwanda rugitangura gutora abantu mu makambi y'urubajyana bajyana kubigisha aho harimo n'abana b'imyaka 14 13 iyo raporo abahinga babone barayikoze hari abayikoze barayemeza mugayo yakoze n'abantu bake urabye izindi raporo nyine ziri kwako iyo zaba nyuma ntacyo zigeze zivuga cyangwa u Rwanda barusaba ikintu na kimwe kuko biboneka ko u Rwanda ngo rwagiye rwivanga muri politiki y'u Burundi kandi ibihugu biri mu muryango wa Afurika byategeza ko ari ibihugu byunze ubucuti bivukana ibihugu bimwe ibihugu navuga ko bategeza ko bari bamwe
Andrea ariko yakubajije nimba hari inama mushobora kugira inzego z'umutekano
inama tugira inzego z'umutekano twama twayivuze inzego z'umutekano zirafite amategeko zikorerako zitegereza kwisunga amategeko rero haba gufata umuntu bakajyana imitahe n'ibindi abantu bagahagarikwa mu masaha yo atari amasaha yitereye amanyamba ari ufunzwe agafatwa nk'umufungwa nyine uno munsi baravuga ibintu usanga bikabije ngo abantu barabohwa ku magara baracya abakobwa bafatwa ku nguvu ariko mu raporo dufise ni ukubwira ko Thomas Kamili yindi ni uko koko ata muntu turabona yatwitse ngo arafata ku nguvu ariko usanga ari izina n'icyo igenda abantu bavuga nk'ibintu byagiye biba kumutakura aho wasanga abajene bambaye inkoho bashika nka 10 ibindi bavuga ko ndabizi Thomas Kamili yindi bakambara inkoho bashika nka 10 bakambara imuzi z'igipolisi akaba arimo n'abamenyesha makuru bakora amaradiyo mpuzamakungu yo hanze bagaca binjira muri karitiyano atinjirwa n'umuntu n'umwe bagaca bahitana abakobwa nka batandatu bakapfumangana bagakina imikino yo kunagana y'imyereka yo kunigana bereka ko abantu bariko bafatwa ku nguvu n'inzego z'umutekano.
Radio Ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro cya raporo yasohotse yishyirahamwe mpuzamakungu ONU tugarukirije amakuru yo muri aka kanya. Tubashimire kubona mwafashe akanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Ibiganiro byacu birabandanya, mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikoro. Ibiganiro byatunganijwe na Fatuma Alimase Karara.